ubushikiranganje bw'intoragate mu gihugu n'umutekano bumenyesha ko leta yatahuye ko umutekano w'abanyagihugu ari woshimikiro ry'ibikorwa byose by'igihugu gutyo ko muri ico gisata hasigaye hashyirwamo uburyo bwinshi bwaba ubw'amafaranga canke ibikoresho n'ibindi igihe yariko arashikiriza ivyo ubushikiranganje arongoye bwaranguye mu mwaka wose ku muhingamo kuri uyu wa mbere umushikiranganje Gervais Ndirakobuca yatangaje ko muri iyo ntumbero imigwi y'abagwanya n'abagizi ba nabi myinshi yasambuwe yaba yezwe canke yitazwe ibigwanisho bitari bike birafatwa. Ndirakobuca yavuze ko iyo migwi yahora yinyegeza mu banyagihugu nko mu ntara za Cibitoke na Bururi.
Arahagaritswe abikwikwa ku ivyaha 1043 arasambugwa imigwi yagize ba nabi 37. Amasaka tuzuma 1,800 yarakozwe muri yo akaba ashoboye gufatwa inkoho 14 zo mu bwoko bwa AK-47, indwi zo mu bwoko bwa pistole, amagrenade 90 yo mu bwoko bwa offensive, 19 yo mu bwoko bwa defensive, igrenade 4 zakorewe mu gihugu c'Ubushinwa, amasasu 79 y'inkoho yo mu bwoko bwa AK-47, ibisasu bitegwa 2, ibibombe 3 bya mortier ya 60.
Kugira ivyo bigwanisho bitunzwe mu banyagihugu babitunze batabifitiye uruhusha bw'ubushikiranganje bwemeza ko bwaturiye ivyafashwe byose abo byafatanywe nabo bagashikirizwa ubutungane.
Inkoho 35, pistole 10, amabombe 13 n'amagrenade 252 byaregeranijwe mu masekeza yatunganijwe yo gukura ibigwanisho mu bene gihugu babitunze batabifitiye uruhusha. Amaroketi 8, amagrenade 181 byaratambuwe.
Muri ico kiganiro igipolisi cavuze kandi ko cafashe n'ibidandazwa vya magendo bitari bike hamwe n'ibiyayuramutwe. Umushikiranganje Gervais Ndirakobuca arabisigura.
Ibitenge 12,933, amatoni 22 y'ikawa yumye, imifuko y'isukari 88, ibiro 206 n'igice vy'urumogi. Harabayeho kandi kurandura ibiti 159 vy'urumogi, gusesa maritiro 912 y'inzoga zitemewe n'amategeko, yose hamwe amadosiye 2,227 yaruguruwe.
Ico gisata ni naco kijejwe ikibazo c'impunzi n'abahunguka biciye muri ubwo bushikiranganje. Leta yavuze ko mu kiringo c'umwaka wose guhera mu kwezi kw'indwi umwaka uheze gushika mu kwezi kwa gatandatu y'umwaka impunzi zirenga gato 30,000 zatahutse mu gihugu c'amavukiro, nyinshi zavuye muri Tanzania, abandi bahunguka bavuye mu Rwanda, muri Congo no mu Buganda. Aha ubwo bushikiranganje bwagiriye ko bumenyesha ko ivyo bikorwa vyo gucungera umutekano no gusambura imigwi igwana ari kimwe mu bituma impunzi zitahuka kuko zica zumva zitekaniwe. Yamara kuri bamwe mu bakiri mu buhungiro baganiriye n'Ijwi ry'Amerika mu Rwanda no mu Buganda, utwo twigoro twa Leta y'u Burundi turacari duke kugira ngo bahunguke. Bamwe ndetse basaba uwo mushikiranganje gutera intambwe akabasanga mu bihugu bahungiyemo bakaganira.
Twena cibitwaba ko kuko mu Burundi nta mutekano uriyo, ubwambere nubasaba ko banza guhagarika ubwicanyi, abanyagihugu bakiyumvamo yuko ari igihugu igihugu bashobora gutaha bameze neza. Umugore yawe kanye umugabo ni waza gucura, twebwe rero tutashe Burundi butadukeneye ntigoreka kutunyuriza na twebwe.
Ntawubujijwe gutaha, umuntu agataha ari bavyishakiye. Ikibazo cyo guhonyanga agateka kazi na muntu, guhohotera abantu, ubwicanyi ndengerabutungane, kutaguronka uburenganzira bwo kujya mu mugambwe, ugomba kudashikiriza icyumviro nk'uko wiyaguye, ibyo byose nta biri mu gihugu.
Impunzi z'Abarundi zigisigaye mu buhungiro ubu zirenga 260,000 nk'uko ishamwe mpuzamakungu HCR ribitaho rigemeza. Abarenga igice cyabo bari mu makambi y'impunzi muri Tanzania. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.